umusore w'impunzi y'umurundi yasanzwe yafiriye mu nzu kuri uyu wa kabiri ari mu kigero cy'imyaka irenga gato 30 yaba mu murenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro nyene umuji wa Kigali yarazwi ku izina rya Armel Ntwari agatazirano kiwe ni Mico Myiza inzego z'ibanze zivuga ko imbere yaho gato ku munsi wa mbere hari n'uwundi mugore w'umunyarwandakazi na yitabye Imana muri ako gace ababanyi babo co kimwe n'inzego z'ibanze bemeza ko bari basangiye nk'uko bisanzwe inzoga ku munsi w'Imana uheze co kimwe n'abandi kugira ngo urupfu rwa Mico Myiza rumenyekane ababanye ngo bagize amakenga kuko yaramaze iminsi ibiri adasohoka niko kubomora umuryango basanga ibararyaraguye kanatsinda abamuheruka ijya nyuma hari ku munsi wa Mungu kubera ko inzego z'ibanze zemeje ko abo bantu babiri basohotse urugo kandi muri iki gihe abantu bose basabwa kuguma muhira mu ntumbero yo kwirindikiza cy'umugera wa corona ubuserukira impunzi mu bisagara arihanikiriza impunzi ko atahosubira gusohoka. Patrice Ntadohoka abivuze kuko uwo musore w'umurundi yari impunzi.
Nanjye nk'ujejwe gukurikirana ku munsi ku munsi impunzi uko zibayeho zirambabaje cyane kandi nagomba mbonere akanya ko guhoza imiryango yabuze. Hari abo turiko turavugana muri iyo miryango turabe ingene abo bantu boshingwa n'iteka. Mboneho rero n'akanya ko guhanura impunzi zose ziba muri ino miji y'igihugu cy'u Rwanda ko bogerageza gukurikiza amategeko ku neza yabo y'umutekano cyane cyane muri ibi bihe turi mu bibazo bidasanzwe by'iki kiza cya coronavirus kiteye ikibazo cyane ku isi yose. Bareke kuza barasohoka uko bashatse kandi bibujijwe kuko amakuru dushikira avuga yuko baba bavuye hanze kumbura ibinyegezi ayaco baje kurondera gufungura cyane ayaco baje kurondera cyo kunywa hanyuma bikavamo ingaruka y'ibibazo tutaramenya neza ingene bitumbire.
Hageze ubwira ikibazo kanaka asabwa kwitura inzego zimwegereye ndetse n'igipolisi kugira ngo bamutunganirize
kandi murabona na leta ibidufashamo igahereza ifashanyo abantu bamerewe nabi barindire ngaho amatelefoni barayafise yababarongoye babaze bati tubikore gute. Impunzi zose rezo mu muji byatewe kamuko zogerageza no kuri kwifata n'ibihe bitoroshe n'ibyo iyo utagira akazi utagira amikoro ariko bagume mu mazu bagumane na telefone y'ababarongoye bagumane na telefone ya polisi za polisi ziriho zitabara nkaba mboneyeho n'akanya ko kumenyesha hariho amatangazo ubona bagira ngo runaka ngo muzomubaze ibi ngo ku byerekeye amagara y'abantu nta muntu n'umwe ariko yo kuvuga iby'amagara y'abantu atari ijya nimero babahaye ijana na cumi na kane yo gutabaza igihe umuntu yumva atamerewe neza mu buzima cyane cyane ibijyanye n'iki kiza cya corona.
Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubwinzacyaharib Marie Michel Muhoza yabwiye Ijwi ry'Amerika ko urwo rwego rwamenye ayo makuru ndetse ko rwatangiye iperereza kugira ngo rumenye icyabitumye. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.